Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu i Washington DC. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Ku nshuro ya mbere ku Ijwi rya Amerika na cyane cyane mu kiganiro muri sangacu uyu munsi, tugiye kuganira n'umupfasoni hamwe n'umutambukanyi wiwe. Uwo mufasoni twari twarigeze kuganira nawe ku bibazo yagize inyuma yaho umugabo wiwe ahunze igihugu kubera ibibazo vya politike mu Burundi. Uno munsi we hamwe n'umugabo wiwe baraza kutuyagira baducire ku mayange y'ukuntu ivyo bibazo vya politike vyahungabanyije urugo rwabo gushikaho rushaka gusenyuka. Kubera kwizera Imana yarababaye hafi irabarindira urugo mu bibazo vyinshi bagiye baracamwo ikiringo c'imyaka ibiri. Abibuka ico kiganiro twagiranye n'uwo mupfasoni aho yatuyagiye akamaro ko kugira abagenzi mu bihe bitoroshe, yaratuyagiye kandi yuko umugabo wiwe yahoze mu bagwanya ukwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza mu 2015. Uyu mugabo yahavuye ahunga aja hanze y'igihugu, umugore wiwe arasigara ararira abana ari wenyene. Abo bantu bompi nibo batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nkuko bisanzwe nimero ya telefone mushobora kubaza ibibazo mugashikiriza ivyumviro ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo, nimero ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Kaze mwese.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ikiganiro cy'uyu munsi kizakwibanda ahanini ku buzima bw'umuririmbyi bamwe bazi mu Burundi ku izina rya Dudu, yitwa Justine Uwimana. Twari twarigeze kugirana ikiganiro mu mezi yahera mu kwezi kw'icenda ku bibazo yaciyemwo kubera ibibazo vya politike igihugu caciyemwo, igihugu c'u Burundi caciyemwo mu mwaka w'2015. Reka duvuze kamwe mu karemo turirimbo Dudu aririmba. Ni umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, bamwe muri mwe mushobora kuba mumuzi mwumvise kano karirimbo kitwa Mana yacu ni nziza.
Hallelujah. wicayeho igira neza yuzuye guharira niyo mpamvu tuyirata
igira neza yita kubayo niyo mpamvu tuyishima
abarundi tuyirate
igira neza
haleluya haleluya
tuyishima
mana yacu ni nziza
ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda uwo ni Justine Uwimana batazira Dudu mu kwezi kwa cumi k'umwaka uheze mu kiganiro cerekeye ubuzima bw'abakenyezi twaraganiriye n'umupfasoni w'umuririmbyi yitwa Justine Uwimana batazira Dudu ku batamwibuka uwo mupfasoni twaganiriye ku kamaro ko kugira uwundi mugenzi w'umukenyezi canke abagenzi b'abakenyezi bakugarukira ko mu bihe bitoroshe. Uwo muririmbyi Dudu yagize ibibazo inyuma yaho amagume atanguriye mu mwaka w'2015. Aya magume yatumye Dudu n'umugabo wiwe batandukana, mbere Dudu atangura kwibaza niba umugabo wiwe ashobora kuba yari nitabye Imana aho yari mu buhungiro. Ivyo bibazo Dudu yagize akabyita igihuhusi mu muryango wiwe, ahanini byatumye n'ivyiyumviro vya politike atarahuje n'umugabo wiwe. Umugabo wiwe yari mu batari bashigikiye ukwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015. Muri ico kiganiro twagiranye na Dudu mu kwezi kw'icenda, yaratubwiye ukuntu umugabo wiwe yagendanye n'abanyepolitike bagwanya ubutegetsi ico gihe, bakanamwemerera ibintu bitandukanye vyabaye bimwe mu vyatumye afata ingingo yo guhunga. Nyamara nk'uko Dudu yabitwiganiye ico gihe, abo banyepolitike ntivyagenze uko bari bavyifuze, uko bifuza ko bigenda mu gihugu, bahavuye bahunga maze baca baja mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Umugabo wa Dudu ajana nabo mu gihugu c'Uganda. Dudu yagiye kumenya ko abo banyepolitike basize umugabo wiwe mu Buganda, aho amenye yuko ababandanyije bobo babandanye injizira baja mu bihugu vya Buraya aho bari basanzwe bafise ubwenegihugu. Mu mwaka uheze, inyuma y'imyaka ibiri mu buhungiro, n'inyuma yaho kandi yumviye ko umukenyezi wiwe avugiye ku radio Ijwi rya Amerika afise amakenga menshi yuko umugabo wiwe ashobora kuba yaritavye Imana, akongera agasaba uwo mugabo wiwe kwaho iyo bari hose yotahuka kuko igihugu gitekanye. Uyo mugabo yarumvise akamo umukenyezi wiwe araheza aratahuka. Tutarinze kurandira rero abo bantu babiri, umugabo n'umugore wiwe, nibo batumire bacu mu kiganiro muri isangacu uyu munsi. Bagiye kutwiganira uko vyagenze inyuma y'ico kiganiro ku Ijwi rya Amerika cavuze ku buzima bwabo haciye amezi atatu. Kaze mwese rero mushikirize ibazo n'ivyiyumviro ku buzima bw'umuririmbyi Dudu n'umutambukanyi wiwe. Tubibutse nimero mushobora guhamagara ko ni 1-2-0-2-4-1-9-9-3-1. Reka twakire rero batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Justine Uwimana batazira Dudu, wiriwe neza kaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze
kuduhe ikaze cyane. Ndakeka muri kumwe n'umugabo wawe, nawe nyine ni umutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni bienvenu Kagisye, ndabaramukije mushingantahe.
Ndabaramukije cyane.
Ndazi ko telefone mu kanya gaheze tuko turabarondera yigeze kutugura, ariko ndizeye yuko biza kugenda neza. Turabahaye ikaze cyane. Tuhereye kuri mwebwe mushingantahe, deka tuhere kuri Dudu ahubwo. Tuhereye kuri mwebwe Dudu, urazi impamvu twakugarukanye mu kindi kiganiro nuko Imana yawe watubwiye mu kwezi kw'icenda yagukoreye igitangaza. Dushire ku mayange Dudu.
Egome cyane, Imana ni nziza, niyo kwizerwa, igira neza ibihe byose iyo umuntu ayisenga. Ko Imana yarankoreye neza ikiganiro, hari imiryango myinshi yugurutse. Nukuri ndashima Imana cyane.
Yego, ubwo tubwira bimwe mu by'Imana yagukoreye, ari nayo mpamvu tugiye kuganira uno munsi.
Egome, mu by'Imana yankoreye nuko nyuma ya kijya kiganiro twatanze kuri Voix d'Amérique, jewe nyine nari nagitanze ngomba kwishimira Imana kubera Imana yabanye nanjye ko yanziganye mu myaka ibiri irenga tutari kumwe n'umushingantahe. Ariko Imana yahavuye hakiramo inzira idasanzwe, nawe nyene Imana yavuye nkugura umuryango aragikurikirana aracumva, biranamukorako cyane, atangazwa n'ingene abo ashobora kuba yariyumviriye ko atari abatware beza aribo bambaye hagufi, na cyane cyane umutambukanyi w'umukuru w'umuryango wiwe nyene bambaye hafi cyane n'umuryango wanje, byaramukozeko cyane. Atangura rero kundondeza akoresheje za Facebook, ukurumva nawe nyene mu nyuma yapfuye yambwira ko aho yari ari atakomunikana yari afite. Nace kuri izo za Facebook ubwa mbere bo nibaza ngo nabantu bashobora ko ariko barakoresha Facebook urati ko arije badupirata bakazikoresha ariko mu nyuma ndungikiye agafoto ntazi ntavuye menya ko arije ariwe ari wari karandone ego hanyuma abo yatanguye nyine asa n'umuntu yuzuye agahinda n'umubabaro afise umutima wihanye cyane ambwira ati mbabarire kandi mbabarire kuko uko niyumvire uko ibintu byari bimeze ko biri uyu munsi nufatindwa cyane bifuza guca bugufunga cyane kigongwe uhereye ku mukuru utambukanye wiwe inzego na cyane cyane n'umuryango cyane cyane twebwe n'abana kuko twari twarakomeretse cyane rwose kubw'ibyo bitwabanye twaba twibanye twenyine tutamubona hanyuma byari byagenze nyine muri kijya kiganiro urabizi ko ijambo ry'Imana ridusaba guharira kuko udahariye nawe ntizoharirwa rero yo kujya mu ijuru utegeza ko ufite uharira rero twebwe twaramuhariye ndashyira Imana yo mu ijuru ko n'ababyeyi bacu basanzwe baturungura muri kino gicuru n'ababyeyi beza Imana ibampezaga aho bari nabonyene baramuhaye imbabazi ego Imana ibaha umugisha baramuhaye imbabazi kandi n'abandi bose barababarira nyine n'ababyeyi nyine abarundi bose baragukunda n'ababyeyi beza barabizi ko bifite nyine bikagenda ukundi ariko Imana ibaha umugisha ko bashoboye gutanga izo mbabazi
ni byiza cyane numva ari ubuhamya temonyaje ikomeye cyane Dudu kandi turagushimiye ko nawe wasangiye ubuzima bwawe natwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bagashobora kumva ikintu nk'iki gishobora kwacara gushikiye ariko muri byose umugabo wawe muri kumwe duhinduke gato tukavugana na Bienvenue Kagisye hari nawe umugabo wawe Bienvenue urumva uko byamugendeye madame yabaye mu bihe bitoroshe gihe utaruhari ego kanatsinda no mu gihe wari uri mu buhungiro warumvise ikiganiro cyaciye ku ijwi rya Amerika aho umukenyezi wawe umufasoni wawe yavuze ubuzima bwiwe aravuga umubabaro yararimwo hama yongera navuga yuko abantu wari wagwanyije mu buryo bwa politike ni nabo batangiye kumufasha ni nabo bamubaye hafi ni nabo bamwitayeho wavyumvise gute wavyakiriye gute uri mu buhungiro cyo kiganiro wumvise wacakiriye gute
murakoze ku mijambo cyo kine sandere no kubwira kuri cyangwa cyo kumutima anini kuba ntari hagufi y'umuryango ntari kumwe n'umuryango aba yarabutaye nkaba kure yawo sinse no kumenya situation y'umuryango cyo kine sandere cyangwa kunkomereza umutima kigira kabiri nacyo nakomererwa mutima no kuba nagendanye n'abapolitisiye kumbure bantegeye mu bibazo no nari mfise nanjye ngira ibishobisho kuko ntakazi nari mfise kandi nari maze igihe nabaye ntakazi mfise ubana urabona ntafite kintu kirashika ariko ko nagize agahinda maze gushika muri situasiyo yatariko nabo n'abantu tangi ingorane nyine turi kumwe kuri byarambabaje cyane rero ho ntangura nyine rero iyo ushitse ahantu utekanye utekereje washitse mu hantu ushobora gutekereza nyine narafashe umwanya wo kugera y'Imana ndaritiga Imana ndasenga Imana ndaca bugufi ndaca bugufi nyine kuko maze kwigira mu kibazo kandi Imana ishimwe nta kindi
Udozijwi gato udozijwi tukumve neza
umuntu aracamo kibazo hanyuma kugira ngo Imana nayo imucishe bugufi hanyuma agahezaka iyo yicishije bugufi Imana nayo ikamugirira neza ikamuharira rero maze myaka twari tumaze aho maze kuba no dosa ka telefone naraje ngaha nakumva bwi Uganda shanza i Kigali shanda ntangura kumva bakusha ndumva makuru
kuri Facebook
ego ndamenya ko umuryango wanjye ukiriho bameze neza barambye situasiyo yose byagenze rero muri kwa guca bugufi nakubwire mu iyo situasiyo nari ndimwe aho hantu nari ndi kuri kwita nari mfise n'ibyo nari mfise bari nari nayo nako ibintu turimwe ntabwo ari ibintu bifatira nico gituma cyantuye guca bugufi
warundi
nkagira ngo saba imbabazi kugira ngo nabo baduharire kandi ipo za politike zatumye abantu bahungabana kandi murabizi ko kuva farudamyeho gushikuru zari zagumye politike zagumye zikinirwa mu bantu ugasanga baragira ingorane rero ko tukiriho nabyo nizo gushima Imana kandi nabo twagize twabavukanye twacanyemo tuvukana nk'abarundi nabo kandi ko bariho kandi tumasanga twaye turi bazima nizo gushima Imana.
None ga bienvenue muri uko kuba mu buhungiro muri uko kugira umutima uciye bugufi utanguye kubona ukuntu ibintu byariko biragenda nk'uko mwe na we nabagenzi bawe bari bavyifuje bitagenze umutambukanyi wawe mufasoni wawe yagiye kwirajya akavuga ati hari amahoro mu gihugu tahuka waciye uvyakira buno nyene byagenze gute kugira ngo utangure kwiyumvira yuko koko ivyo yavugiye ku radio vyo bari byo utangure wiyumvire kumbere ko uwo taha mu Burundi
kwa menshi bakuru urazi yuko y'umuntu se kamere nubwo umuntu yishika gahungabana akajya mu bitari byo ariko hariho kamere iyo kubaha Imana iri mu mutima w'umuntu isanzwe hanyuma iyo umuntu rero aciye bugufi harabaho isezerano hakabaho Imana ikaguhishurira ukamenya by'ukuri ko amahoro hanyuma hejuru yuko yo kumenya ibyo Imana iguhaye ukakurikirana ukaraba ukumviriza ukaraba by'ukuri ukabona ko ari amahoro ubwo rero uko kwizera nagize niko kwatumye fata ingingo yo gutaha kugira ngo nibonere Imana ko nasanze n'ukuri amahoro ari mu Burundi ararenze sino kubesha jiwe ntabwo ari bishobisho niko kuri iyo ni ibintu bintu nibonera mu Burundi n'amahoro ni mahoro zema ma bari nyuma barashonka makuru atandukanye n'ukuri ari navyo twono saba barundi zema bareke kuza barakunga abanyabantu bari hanze bavuge bari mu buhungiro bararonka amakuru abantu batwaye amakuru ugasanga barasanga nk'ubonetse amakuru apfuye kandi abarundi bamwe barushe bashaka no bashobora no kwitahira.
Birumvikana radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi kumwe na umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana Justine Uwimana batazira Dudu ari kumwe n'umugabo wiwe abamwibuka twaragiranye ikiganiro haciye amezi atatu aho yatwiganiye ibibazo yararimwo agashimira Imana ko yarafise abamubaye hafi muri ivyo bibazo navyo bikaba byatewe n'intureka za politike zabaye mu mwaka wa 2015 Dudu yaratwiganiye ukuntu umugabo we yari yarahunze kuko yari yabaye mu bantu bagwanye kwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza ariko kandi yuko nubwo byari biruko uwo muryango nyene w'umukuru w'igihugu akaba ari nawe wamubaye hafi uramufasha eka n'abandi bagenzi biwe b'abakenyezi bamuba hafi baramufasha none uno munsi tugize amahigwe twaronse bempi umugabo wiwe yaratashe uko yari yamuteye akamo ku ijwi rya Amerika amubwira ati tahuka umugabo we yarumvise ako kamo arataha mu gihugu ubu bari kumwe turi n'iteka rero turishimye cyane kumva muri kumwe kandi mugashobora kugaruka hano ku ijwi rya Amerika mugashinga intahe y'ivyababereye ko n'ubuzima bwanyu uno munsi reka tugerageze kubashira abatumire bacu kuwundi murongo ndumva ko utari kurumvikana neza ariko tubandanye ikiganiro kugira ngo mushobore kubumva neza bavuga radio ijwi rya Amerika
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu ndikirije ngo ndumirange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubandanye ikiganiro muri kumwe na Oriane Tangishaka ku Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Justine Uwimana batazira Dudu muririmbyo w'indirimbo z'Imana. Abamuzi cyane cyane bamuzi ku ndirimbo yaririmbye yitwa Imana yacu ni nziza. Turi kumwe kandi n'umutambukanye wiwe, mugabo wiwe Bienvenue Kagisye, yahungutse ari mu gihugu akaba baje gushinga intahe. Ikiganiro twagiranye haciye amezi atatu na Dudu Justine Uwimana yarateye akamo umugabo wiwe ngo atahuke yuko hari amahoro mu gihugu, hari umugabo warumva ko kamo. Rero turi kumwe nabo no munsi tuganira kuri uno munsi wa gatanu, aho tusanzwe tuganira ibibazo ubuzima bw'abakenyezi. Rero turi kumwe nabo ku murongo. Tubandanye rero ku murongo tuganira nabo. Dudu, muruko kwakira umugabo wawe ahashikiye mu Burundi, ndabwiwe ku murongo yuko twababuze ku murongo, telefone irike iragorana gato, ariko reka tubandanye ku murongo. Tubarondera kugira ngo bagaruke tubandanye tuyaga Ijwi rya Amerika.
Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko uhoraho akikije abantu biwe. Haleluya. Uwo ni we yabwiye Yakobo ngo ntutinye, nzokuramira n'ukuboko kwanje kw'iburyo. Uwo ni waduha ibyizigiro byo muri kubu, muri kazoza. Uwo ni wabanda natwe ibihe byose. Ndakubwira ngo ntutinye nshuti yanjye, hari ibyizigiro muri Kristo Yesu. Hariho ibyizigiro kuba mumenye. Haleluya. Hariho ibyizigiro, hariho ibyizigiro.
Umuririmbyi Justine Uwimana batazira Dudu yaririmbye akaririmbo ibyizigiro. Ni wo mutumire wacu be n'umugabo wiwe uno munsi mu kiganiro muri isanga. umuririmbyi nkaba mwibuka twaragiranye ikiganiro haciye amezi make. Uno munsi twamugaruye afise ubuhamya, afise témoignage yaho yari yaravugiye ku ijwi rya Amerika asaba umugabo we gutahuka. Uyu mugabo yaratashe nyuma y'ibibazo bya politiki byamutumye ahunga igihugu. Mu gihe yarari mu buhungiro yarumvise ikiganiro ku ijwi rya Amerika. Nibo dufise ku mu kiganiro cy'uyu munsi nubwo telefone zabaye zigorana gato, ariko reka dutangure twakire abanyonyi biradijwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro. Reka tubanze twakire witwa Nsengiyumva. Wiriwe neza Nsengiyumva?
Yewe.
Ego Nsengiyumva
ratwumva.
Amahoro neza.
Amahoro ngaho ku rya Amerika.
Ego.
Hanyuma nkurikije uko ibiganiro mwasizeho nuko abatumire batari ku murongo muri uyu mwanya, nagomba kubashimira cyane ukuntu bihanganye nyuma y'ibibazo byinshi kuko bijyanye n'ingo n'imiryango. Iyo aba bana batari kumwe usanga kenshi hashobora kwaduka ibibazo bitandukanye ndetse n'urugo rugashobora gusambuka. Ndashaka nimwashobora kubaronka kandi ku murongo kubambariza n'izihe nguvu bakoresheje cyangwa n'ikihe kigwa bashobora gukura muri ibyo bintu byashitse, kuko ibyo bibazo byabashikiye hariho benshi muri kino gihe basanzwe babirimwo, ariko hari abo ingo zabo bashobora kuba zaramaze no gusambuka, ko hari abo tubona usanga imiryango bamwe barahungiye kure abandi ugasanga bisa naho ingo zabo bamaze gusambuka.
Birumvikana cyane rwose. Urakoze cyane rwose Nsengiyumva. Turiko turabandanya kubazana ku murongo. Ndabwiwe mu binga bw'ivyuma yuko bakiri ko baragerageza, ariko bagiye kubaronka ko telefone nizariko ziracamwe neza. Urabajije tinizi henguvu bashoboye gukoresha kugira ngo bagume muri ivyo bihe bace muri ivyo bihe bitoroshe, ariko wabajije kandi n'icigwa buha abandi, kuko nkuko bivuze ni benshi bariko baraca muri ivyo bibazo muri iki gihe. Hari abakiri mu buhungiro kumbure yari abatajanye n'imiryango yabo bagitandukanye. Urakoze cyane Nsengiyumva. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye umutumire ni Justine Uwimana batazira Dudu, ni nawe ariko araririmba ko karirimba mwumva. Ndabwiwe ko agarutse ku murongo. Dudu uratwumva?
Ndabumva cyane.
Imana ishimwe ko dusubiye kukuronka.
Ndabumva rwose. Ego me ndabumva.
Ego ni byiza cyane ko dusubiye kukuronka. Abanywanyi baratanguye kubabaza ibibazo. Turaronse Nsengiyumva bajije ikibazo. Ariko mbere yaho yuko wishura ikibazo cya Nsengiyumva, nashaka ubanze wibutse abatwumva n'abatashoboye kumva ikiganiro haciye amezi atatu cyo twagiranye. Twibutse bimwe mu bibazo waciyemwo kumbure byahatswe gusenyura urugo rwawe. Urugo rwawe rwahatswe gusenyuka gute?
Egome cyane murakoze kuba twakurikiranye ikiganiro twari twakoze mu mezi atatu aheze. Urabona urugo rwashatse gusenyuka, kuko urumva iyo Imana ihezagiye abantu kugira ngo babane, hama ugasanga Satani arateye urugo, hari bitera byinshi urugo iyo umuryango wugurutse kugira ngo abadayimoni binjire. Urumva urugo rurategwa nyene, kuko urubaza urugo umugabo niwe mutwe w'urugo, ni ku ijambo ry'Imana ribivuga. Rero umva aho umugabo rero agire mu ivyo bintu vya politike, ugasanga ari kumwe n'abiyitanga n'abakozi b'Imana, ugasanga rimwe na rimwe bababwira ibintu bitameze neza. Naragize ingorane, narahakomerekeye cyane, nahagize ingorane zikomeye, ariko Imana yarabanye nanje mu kuronka abantu baba mama bamfasha bamba hafi. Na cyane cyane bifatiye mu gusenga Imana, kuko iyo umuntu asenga Imana burya Imana niyo mutabazi wa mbere cyane, iba hafi y'abantu iyo bari mu bibazo. Igome urumva hari abagusuzugura, hari abakugaya, urabakwigenza ko mu buryo busanzwe buriya, ariko turushishwa kunesha n'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo usenga Imana, Imana irakuvugira. Ego hariho n'abaca bifuza kugwinjira, ugasanga bakiye mu nzira izi cyane ziriya. Iyo utabaye maso rero ngo usenge Imana yo mu ijuru, biba biri ibintu bigoye cyane.
Uravuze Imana. Nsengiyumva yabajije ati izihe nguvu wakoresheje, izihe nguvu kugira ngo
ushobore kugumya urugo rwawe. Nubwo mu kiganiro giherutse wari waratubwiye yuko nkuko bivuze ati hari abashatse kugwinjira waragize intege nke birahakwa kuba inguvu wazikuyeho kandi inikihe cigwa woha abandi bariko baraca muri ivyo bibazo waciyemo.
Ego inguvu za mbere no vuga no gusenga Imana yo mwijuru. Imana ni netoye ni hemuka iyo senzi Imana Imana iragutabara. Ingufu za mbere no vuga nazikuye mu masengesho kuvaho mvuganiye Imana ikancira inzira kujya nababwiye bwagenze mu biganiro cya mbere Imana ikancira inzira nkavugana na nyakubawa mama buntu umutamukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ya hari ukuntu yanyinjije mu kwiga gusenga ukundi kuntu ntari ndamenyereye aranyigisha gusenga aranshingira nayo ivyamubaye ko aranyigisha cyane arambwira ko cyane cyane igihe cyose ndoshira umutima ku Mana ngasenga Imana Imana ido ntabara aranambwira aranyigisha ku kintu cyitwa kwihangana cyane aranyigisha ku bakenyezi bagiye barihangana ko babikuyemo insinzi egome aranambwira nawe ati kugira nanje n'umunsi mbe ndaha nuko nihanganye nanje urumva hagati y'ibyo maze kumva naye yiwe hamwe no gusenga Imana ukuntu yagiye aranyigisha gusenga Imana kwegera Imana kandi cyane birushirije uko no banarabikora nibyo byatumye uno munsi nanje ishobora kuba ndi mu nsinzi nk'iyi gusura kubana n'umushinga naye wanje. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Reka nawe nyine duhindukire tumubaze ako kabazo nyene umushinga nahe bienvenue kagisye nze insengi yumva yabaje ati nizihe nguvu wakoresheje kugira ngo aho wari uri mu buhungiro ntiwihebure canke ushobore kugira nizo nguvu zo kuvuga ati ndatashe mu Burundi nike cigwa uha abo babariko baraca mu bibazo nk'ivyo mwaciyemo.
Murakoze icigwa cya mbere no tanga nuko nkuko nabuga cya mbere nuko muri yobaho mu buzima yubaha Imana imbere ya byose akubaha n'amategeko yayo. Ikigira kabiri uko umuntu akamenya kubaha abantu abamukuru w'igihugu ukamenya kubaha abakuyoboye ukaca ukicisha bugufi nicyo kibu cya mbere numva ko kuko nicyo kizana ibintu byose niyo ngaruka y'ibyo byose byitwa ingorane zishyika ku muntu. Icyo kintu rero nicyo mbona cya mbere icyoko cya mbere nicyo cigwa na utanga nkabanza nkabwira abantu nk'abayoborwa nkajewe butangura bakamenya ko kubaha uyu abarongoye icyo kintu cya mbere kizi ubwa mbere ya byose uko ijambo ry'Imana yavuga ngo tanduka ijambo ry'Imana yatubwira ngo tandukana n'ibibi ukora ibyiza urondera amahoro yakurikiye kugira ngo yashikire. Ibyo ni ijambo rifatika kandi ryumvikana ku kubaha Imana ku bantu bubaha Imana.
Urakoze cyane.
Ibyo rero nicyo niyo mpanuro natanga ku cyane cyane ku bantu bari mu ngorane ni bubaha kubaha Imana kubaha abayobozi niyo mpanuro ya mbere natanga. Ibisigaye nabyo turifatanije n'abarundi bose abashaka kuzohunguka bazohunguke kandi igihugu kizobakira umukuru n'urukwasisi urukundo rudasanzwe azobakira n'umunyamahoro nicyo cyamuranze n'ishyamba yagiyemo yaranzwe no kuba umuntu w'umunyamahoro akunda abantu agakunda kugira n'ikigongo n'ikigongo rero ngaha mu Burundi yaragitanze abantu nibahunguke baze barazokwakirwa ubusa ufite ikosa zose ari ikigongo.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyene bafite ibibazo n'ivyiyumviro. Twakira uwitwa Daniela. Uraho neza Daniela?
Mwiriwe neza.
Nduzi ijwi Daniela, duhamagaye uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Duga ku ijambo.
Ego, murakoze kuma kanya muri kino kiganiro. Ndashimiye abatumiye mubanda mukirije muti yamu ndabaramutsa. Hanyuma ariko next intererano hamwe n'akabazo kuwo muntu yari yagiye ashoboye guhunga akaba yagarutse n'ibyiza akagaruka mu Burundi kuko ni heza natwe niho turi turahabaye kandi turabona amahoro ni yose. Ariko mugabo kibazo mfise ushobora kwibaza yari yagiye bigenze gute hanyuma kugira ngo ashobore kugaruka yabyumviyeho gute ni kakamo leta yagenda kubatera hanze kubahunguka cyane nibindi byaje mu buryo bwa gusenga Imana yamuhereka byagenze gute nashaka kubitahura neza ngaho ikarasigura kumesha kugaruka hanyuma kandi acashimira no umufasha ne wiwe kuko yashoboye kwihangana ibyo bihe byose agashaka kurera abana biragoye abana bane ni benshi ariko kugira ngo umuntu ashobore kubarera abagaruka n' umuntu umwe baregwa n'abantu babiri ni ikintu kigoye nkamushimira mugabo umugabo ndifuza ko yotanga umuco akavuga ati byagenze uko byaje mu buryo bw'imana imana yarampishurira eneka ko umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro ariwe ukuntu yabibonye ukuntu yabitahuye mu nyuma sinashoboye kubitahura neza ngira ngo yoduhe umuco akoze
katumuha kajyo buno nyine yakwishure mushinga nahe bienvenu duga ku ijambo kuri icyo kibazo cya Daniel
mbara mwumvishije neza ni ngupu twakoresheje nta ngupu twakoresheje atari ugusenga Imana
oya yabajije ati ngerageje gusubira mu kibazo ciwe yavuze ati wobahe umuco neza na neza kukungene byashitse kwaho wahunze gute byagenze gute umutima wawe wahindutse gute nyuma yaho ufatiye ingingo yo kugaruka mu gihugu ubanze ukabaho umuco neza ngene byagenze dusubize inyuma udutware mu 2015 byagenze gute
2015 uburyo byagenze ni ikibazo cy'ibibazo bya politiki babaye mu gihugu nta n'umwe biyobewe hanyuma cyangwa abayoborwa abarundi iyo nanjye nabaye mu bandi cyahungabana iki iyo icyo nakoze ni uko nabaye nyuma y'umupolitisiye twabana ahantu nari mbaye yitwa Udifaxe ndabitoreye iyo rero niwe navuga ko yoba yarambereye intambanyi mu kumprofita kuko nari mfise icyo kibazo mfite akazi mfise ni mu ngorane kandi rero nakumva nyine kugaruka gutunga umuryango w'abana bane icyo ari umuntu umwe yifasha mu rugo n'ibintu bibaza nk'umuntu w'umugabo mu rugo ariko rero kandi mu kuntegera muri icyo kibazo sinkisigura yuko nanjye ntari gufata inyungu ntirekanye nemere iki kibazo mfise urumva ni satani nyine yantegeye muri izo ntege nke sinari ndimo
tugerageje gusobanura gato uyo mupolitisiye Audifaxe muvuze n'uwatemera ukwitoza kwa Petero Nkurunziza ni mubagwanya uko kwitoza kwa Petero Nkurunziza mwarabagenzi mwarakorana niwe mwari muri kumwe ico gihe byagenze gute
cyo twaraje we ni cyambere na tuna yo twarabana kuko yabaye mu nzu ya Nekaje nanye nka muri Annex ya twa dupangiye umuntu hanyuma niwe yaramenya ikibazo nahuye naco niwe yarakabona nirwa ngaho aramenya situation yanjye hanyuma aranyinjira cyane kugira ngo amenye anyifatire nabyo rero byatumye rero ntumbwiye asaba kuno b'umushoferi wiwe acyansaba kure cyamba umushoferi wiwe mu icyo gihe rero acaba kumagenagena n'abapolitisiye akampemba mugabo nisanga nyine ndi kumwe n'umupolitisiye kandi mu nyuma ajya mu bapolitisiye mu bagwanira leta ibyo rero ndabyisangamo kandi nisanga ko no mu bandi bandi mu bantu barondegwa yararondegwa nk'umuntu yakoze ariko aragwanya leta njyewe nanjye ntabyonzi mu nyuma rero acansanga nanjye ndimo ambwira yuko ndimo mugandabaza ko kwari kuntera ubwoba kugira ngo singire tugume turi kumwe acambira yuko burya ngo tutararondegwa ngo nawe kandi ngo urimwe ngo makuru ndayafise ku rero cyamba umuntu w'umunyabwoba hageze no guhunga muhungara nawe
mushamuja mu Buganda uko rero Daniel abaza ati none byagenze gute kugira ngo ufate iyo ngingo y'ukuza twavuze mbere yuko ikiganiro mutambukanyo yakoze ku ijwi rya Amerika cafashije muri iyo ngingo y'ukugaruka mu Burundi yashatse kumenya ati byagenze gute kugira ufate iyo ngingo ugaruke byarakoroye
kugira ufate ingingo yo kugaruka yarasabye kuba nakubwiye ko hazasabye guca bugufi ubwa mbere ababuka cyangwa gufukura ngo ndanyone ko ari ndi mu bintu bidashobora bitari byiza bitari byo hamwe no gusenga ndamubona ko izo ndimo atakuri kurimo mu nyuma rero ndabona ko ntegerezwa kwegera hagufi y'umuryango kumaze narose cyane cyane ngo ngana cyane ngira mu anegera mu ngonja hamwe ngira mu Rwanda ntango bakonde ngene no rondera umuryango nake rero kumenya rero situasi y'umuryango hamwe ni kumenya by'ukuri kuba nari sisite ni gitwa ni bizera ko hari Imana yaba yarakoze nasize nsanga by'ukuri Imana yemeye yakoze ibikomeye mu muryango kuko nasanga umuryango wararinzwe baragiriwe neza abona akiriye n'abo ariwe bagiriye neza umuryango wanjye nibyo nzankoze ko cyane ndabimenya ndamenya ko bafashirije abana umwana yagize na agisida baramugonga n'imodoka ndamenya ko nyine icyubahiro ariwe yatanze amafaranga kugira ngo umwana ave mu bitaro ibyo byose ndabitahura ndamenya ko habaye by'ukundo bidasanzwe numva birankoze ko cyane ndavuga nti ko biri kose Imana ifite icyo yankoreye gikomeye mu muryango ubwo rero ndahitanora yuko ibyo nizeye ariko kuri
urakoze cyane reka twakire n'abandi ku murongo wa telefone turafise Emile Emile wiriwe neza alo Emile
Wili ndabumva
amahoro neza
amahoro
kibazo canke cyumvira ufitiye Dudu na Bienvenue
ego njye nagomba ntere ku ntererano abo batumba n'umuryango umwe umwe yari yahunze mba nihenze n'umugore we umenga umutambukanye umenga yagumye ngaha mu gihugu ego yavuze ati birababaje kubona yari yaratandukanye n'umugabo wiwe n'ukuri nanje n'umukeza mu bandi kungene yifashe icyo kiringo cyose ariko nkamubaza akabazo kamwe yavuze ati mu guhunga harabamubeshe ngo biyita ngo barasenga aravuga yuko yabakurikiye ngo biyita ngo nabasenzi nagomba ndamwibarizwa mu fasoni ega abo bavugana ngo biyita barasenga bari bandi bari uwo disakisi bavuga abantu bagira kabiri mbega abantu basenga umuntu yobamenyera kuki novuga ati abantu basenga by'ukuri umuntu yobamenyera kuki murakoze
murakoze cyane Emile Dudu duhereye kuri wewe ibibazo bya Emile nizere ko wabyumvise arabaza ati abo basenzi bavuga ati nuwo defax canke barabandi basenzi bari kumwe n'umugabo wawe canke yongera abaza ati abasenzi umuntu yobamenya ate abasenzi nyakure
murakoze cyane ego murakoze cyane kumbaza icyo kibazo abo bita basenzi n'uwo mugabo yitwa Odifase ndabitoreye musanzwe muzi ibiganiro ya Marika arashikiriza avuga ngo Imana yavuze ya Marika ararungika ama audio kuri za Facebook za WhatsApp acyoza inzego z'igihugu acyoza akoresha izina ry'Imana ibintu byose akora yiyita pasiri kandi urumva ijambo ry'Imana yavuga ngo tuzobamenyera ku byo mwama urumba wami bijabija nyene nivyo tuca tubona ariko bame mbuto nziza z'agakiza turamenya yuko usenga by'ukuri rero umugabo Odifase sinumva ingene yari kuba yitwa ngo arasenga hanyuma agaca aba mu bambere bahamagarira bene gihugu mwibarabara bagaturira mapine bakica bagasambura ibi ibyo mu gihugu kandi yumva ko asenga umusenzi nyakuri inyishu yiwe arasenga Imana habimana ikamwishura si mu kujya nta namwe murongo no banarasomye ko abantu bama bari ko baragarariza abantu bose bagarariza kuva na kera muri bibiliya baca bagira ibibazo baca bagira ingorane rero uyo munywanyi yambaje ati mbega usenga umumenyera kuki usenga umumenyera kuki kuvyamwa ivyama yama ibi biraboneka ko ari iby'abasenzi biraboneka inyishu ziwe ararindira Imana ikavuga ararindira nk'akarorero ndaguhaye muri bibiliya nka Ana urabizi ko yari umugore atavyara mugenzi we Penina niwe yazara ariko Ana ntiyigeze yerura kuri Penina n'umutse n'umwe Ana inyishu ziwe yama ajya ku Imana akaririra Imana ati Mana ndagusabye uzombe umwana Samuel mu gusenga kwiwe Imana yarishuye Ana yari gushobora nawe nyene ngira kugira magreve akagararira umugabo wiwe kunuku ariko Ana ntiyigeze asuzugura Penina yagumye asenga rero uwo Odifase nawe iyo yari kubasenga Imana yari guca bugufi agasenga Imana hama Daboro akubaha abaganza kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo nta kuganza kutava ku Mana
niyarire yo gukreya imidugararo yatumye imiryango myinshi itanatana ugwaruka gwinshi rukapfira kubera abo banyepolitike babigisha gutora imiti y'ibibazo ari kujya mu mabarabara ari guturira imiduga ari guturira amapine urumva aho sihinyishu ziboneke ariko inyishu ziboneka iyo umuntu asenze Imana Imana irishura kandi iravuga mu gacerera Imana iravuga ntangere ataco wononye atagrave kuko Imana nisaba kurinda kwiyamamaza nisaba yikurinda gukwita ibintu gusambura ibi oya Imana irakwishura no mu gacerere murakoze cyane
murakoze cyane kumbure na bienvenue shwa kwa ofisi cyo yongera ko kuri cyo kibazo allo bienvenue turi kumwe
yego ndagunda
Aricho kongera ko kuco Emile yari yabajije ati abo bantu basenga bo barabayobeje kuri ico kintu kivuga kwiki abantu bavuga ko basenga ariko ibikorwa byabo kumbure nko kumukenyezi wawe vuze ati bitajanye nuko gusenga
icambere cyoco no bo n'ubacyabutangira kumenya ngirango magiye muza murumba n'abantu bavuga amajambo n'abavugishwa bakaza bafite amajambo yiteye bitera ubwoba abantu y'ibintu ngo bigiye kuba ariko ntabwo bijya vye ntabwo mbona ko nta kuri kwari muri bijya bintu ni kuza abantu babikurikira ibintu barande gukurikirana gusenga neza bakakurikira bakashishoza ibintu bijya byabaye byari inyuma cyane bigaragara ko byari inyuma bikabije yari politike mu zindi niko ndabibona kuko iyo ikintu ari ukuri kigaragaza uko kiragaragaramo imbuto y'ukuri nyine ugabo iyo kibayemo amafuti agitera abantu isanganya gusa n'amayesheke gusa n'ingorane gusa
murakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiraniri i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Justine Uwimana umuririmbyi batazira dudu mu Burundi akaba ari kumwe kandi n'umugabo wiwe harakaririmbo twa twavugije telefone yari yacitse kitwa ivyizigiro reka tukumve amasegonda make hama dudu nawe bienvenue mushobora kugira ico mukavuze ko dudu cane cane wowe wakanditse utubwire ivyumviro wari ufise ico gihe
nkuko imisozi kikije Yerusalemu nikuhora hakikije abantu biwe haleluya uwo niwe yabwiye Yakobo ngo ntutinye nzokuramira n'ukuboko kwanje kw'iburyo uwo ni waduha ivyizigiro vyo muri kubu muri kazoza uwo ni wabanda natwe ibihe byose ndakubwira ngo ntutinye nshuti yanje hari ivyizigiro muri Kristo Yesu hari ivyizigiro kuba mumenye haleluya hari ivyizigiro hari ivyizigiro
hari byizigiro uyo ni Justine Uwimana batazira dudu dudu aka karirimbo wumvikana nkuko menga wari ufise ukwizera gukomeye cyane icyo gihe cyo bari gihembwa yari yaragiye canke hari imbere yawo
murakoze cyane kumbaza icyo kibazo iyo ndirimbo tuna yanditse igihe umushinga naye yari yaragiye ariko nayanditse imbere yaho gatonya yarakirino ngaha anye
kana gufashije igihe atarahari
amagambo allo
narimbaje nti kara gufashije igihe atarahari ko kavuga ibintu bijyanye no kwizege no kwizera kugira ibyizigira
cyane gose nakaririmbo nkunda cyane iyo ndiko ndakumviriza karanyubaka cyane hari hivyizigiro ku muntu yamenye Yesu Kristo urumva na iyo ndagashizemo ndumva ndemye cyane kumva ko hari jambo rivuga ngo nubwo igiti giciwe iyo giciwe kiba kiboneka nkaho umengo nikizosubira kunaga ariko iyo imvura iguye kigasubira kigashurika kikanaga kikagira amababi kikaba igiti cyiza rero hari ivyizigiro umuntu yamenye Yesu Kristo birashoboka ko umuntu ashobora kuba ari mu bibazo ukabona ko umengo kabaye nkuko nanjye nabona iyo myaka yose iheza ata communication avugane yoho baramwishe ntakiriho ariko iyo nishyize mu iyo ndirimbo misi yose ndiko ndayumviriza naca numva ngo abari muri Yesu baguwe neza Yesu aca yitwararika ibyabo ni ukuvuga ngo hariho ibyizigiro ku bamenye uwo mugabo witwa Yesu
murakoze radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bienvenue kuri wewe zindirimbo z'umukenyezi wawe waruzifise aho waruri mu buhungiro ni igiki cyagufasha ko wewe yarafise izo ndirimbo agendera ko we mu buhungiro inguvu wazikura heza kubandanya ubaho
ukewe mu buhungiro hano nari ko narinda aho kubuzima nari mbayemo nari telefone nashobora kuronka akibe n'akimashora ku rwanda cyangwa kijyanye na communication niyo mpamvu kiwe no kugira yuko na sende muri nyine usengera mu bugara kwa sima kubesha sende mu bugara kwa kandi yitege imana nyine y'umuntu ari mu kibazo gikomeye w'isigara witege imana ariko cyo nari cyo ndi gusa nakomeje ibanga nakomeje amasengesho ndashyiraho na za frigo priere nkomeza gusenga ariko niko kuri kwanze batumye no gutahuka
nawe urakoze cyane reka twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika wa nyuma telefone zari zigeze kugorana ariko Yohana turi kumwe uratwumva
ndabumva cyane
masekonda make ikibazo canke icyumviro
yego nagomba nshimira abatumire batahuye ijambo ry'Imana icyo ari cyo alo
oui turakumva
no grashimira kizigenza umutamukanye umukuru w'igihugu kukuntu amwamye hafi amuremesha nukuri ndate yakamo n'abandi turafite umukuru w'igihugu n'umubyeyi kandi ama abivuga no mwira bavuga ati imana yo mwijuru kandi nawe urabitsa kunakwati imana yo mwijuru niyo ntoye kwicabona arakunda guharira abo bantu bagore mu buhungiro barafise kuza mu Burundi nka mperereye mu ntara cy'ibitoke mu rugombo n'ukuri na mahoro abantu batatu kivi abo bantu ndabakeje barazigisha n'abandi babatera kamo umva iyo ntumbero bafashe yo kumenya Imana n'uwo mugenzi w'umupfaso na gatahuka arazi abo bagoranye yasize inyuma abatumeko abahindenesha
murakoze cyane
mu biganza by'Imana nawe
ego murakoze cyane tuko turaje ku musozo w'ikiganiro reka duha abatumire akajambo kanyuma dusozera mushinga nahe bienvenue kagisye akajambo kanyuma ma seconde make
cyabo cyanyuma ndashimiye cyambere abatwakiriye bakatubwira n'imbabazi kigize kabiri ndashaje abantu bari mu buhungiro ukuri batahuke bave muri ayo majambo n'izo nubuga aba bateka mutwe guteka abantu bateka mutwe ku mbunzi bakashaka kuba profita mu buzima bwabo barimo icyo kintu bakibagisokokemo bitahire Burundi biteguye kubakira kuko kubakira abantu batahutse neza nta ngorane umutekano uriho urakwiriye n'ukuri icyo kintu ndanoherereza ko
murakoze cyane kwitaba buno butumire bw'ikiganiro mugatanga ubuhamya bwanyu intahe yanyu nawe Dudu Justine w'Imana akajambo kanyuma n'impanuro kumbure w'ubufise ku bakenyezi bace mu byo waciyemo Imana yarakugiriye neza irakugarurira umugabo wawe ariko abakiri mu bibazo uwo bahanura iki akajambo kanyuma
murakoze cyane akajambo kanyuma mfise nubwira abakenyezi bagenzi banje nuko cyane n'icyo bizera Imana yashoboye byose kandi basengera ingo zabo cyane bazibere maso kuko Satani arashobora guca mu buryo bucanke buri ariko baba abantu basengera ingo zabo abana abashinga naye babo baba abantu bateramira urugo rwabo hanyuma icya kabiri nobwira abakenyezi banje bagenzi banje n'abandi bose no kwihangana ego icyangwa kwihangana ni cyiza cyane nkuko nakivuze mu kiganiro giheruka iyo umuntu yihanganya ashika ku kintu kizima
ego urakoze cyane
kwihangana
ego murakoze cyane gose Justine w'Imana nawe bienvenue kagisye kwitaba kino kiganiro
Ndashimiye namwe mwese mwahamagaye mukabaza ibazo n'ivyumviro n'abaduteza amatwi. Ndashimiye na Kimenyi Innocent yadufashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mwese.
Iri ni ijwi rya Amerika.